bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Muratwumva tankumanzi incuti bakunzi mutwumva muri ku mupaka wa Burundi no mu Rwanda co kimwe no muri commune ya Businde mu Kayanza. Ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezitata kaburungu radio yacu vewa kaburungu com no kuri Facebook vewa radio yacu. Diane na hazo nije tugiye kubana mu kiganiro muri sangacuno munsi. Ndabifurije ikaze na pasika nziza
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabifuriza ikaze kandi ndanabifuriza na pasika nziza kubayihimbaza. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezi na muri sangacuno munsi, tubanze tunyarukire mu Rwanda tubabwira iby'impunzi z'abarundi bayoboka umwigemeze biyangenda kumana bari barahungiye mu Rwanda inyuma yo kuva muri Congo banse kwandika ku buhinga bwa none batahukanye mu gihugu c'amavuko Uburundi. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umenyesha makuru Asumta Kabo yakurikiranye ino nkuru kuva bugica mu gatondo. Asumta, amahoro ngaho mu Rwanda.
Amahoro Diane.
Izo mpunzi byatanguye gute, ubu bamaze kwinjira mu Burundi byifashe gute?
Na kubwira ko kuva saa moya za mu gitondo nibwo amabisi menshi cyane yarageze hariya mu nkambi y'agateganyo igashora, ni naho navuga hari impunzi nyinshi, hari zirenga 1600. Ubwo rero abashinzwe umutekano bagashyiragamo ku murongo bakabanza bagapakira ibintu byabo hanyuma nabo bakajyamo, ku buryo hari amabisi menshi ku buryo nta bantu bagendaga babyigana n'imitwaro. Buri bantu bose bajyanaga n'imitwaro yabo ariko kandi batanabyigana. Mu saa mbiri rero, saa mbiri za mu gitondo nibwo bari bageze ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, hanyuma n'abayobozi bari bahari ku ruhande rw'u Burundi ariko abashinzwe umutekano bari bahari, ku buryo bagendaga bagatonda umurongo bagahita binjira mu Burundi, hanyuma n'imodoka zikambuka umupaka w'u Burundi zigakomeza zijyanye imizigo yabo bakabipakurura bageze i Burundi hakurya.
Abari batahutse ni bose, hariho abasigaye mu nkambi izahe nimba basigaye?
Ibu mu nkambi ya gateganyo gashora na munumwe wasigaye, kuko batubwiye ko ku munsi w'ejo nibwo bari batangiye kuvuga ko bashaka gutaha, bavuga bati ntabwo amategeko y'u Rwanda tuyashoboye, ntabwo dushaka ko bakingira abana bacu, ntabwo dushaka ko batwandika mu buryo bw'ikoranabuhanga, none bagaragaza ikarita y'u Rwanda ko bashaka gutaha kuko nta yindi gahunda bari bafite. Kuva rero ejo bari bafunze ibintu byabo, nta muntu n'umwe wasigaye muri nkambi y'agateganyo y'agashora, ndetse n'abandi bari bafashwe ku wa mbere w'icyumweru gishize. Umunyamabanga w'uhoraho muri minisiteri y'impunzi yatubwiye ko nabo barekuwe bakaba nabo boherejwe iwabo.
Hama mu zindi nkambi, kuko uretse gashora hariho n'izindi bari batwawemo, hari amakuru ufise y'abandi bari muri izo kambi zindi gasumta?
Yego, nayo ndayafite. Mu nkambi ya Nyanza, Inyanza mu ntara y'Amajyepfo, hari nabo bagera kuri 500 mu gihe cya saa sita, saa saba, batubwira ko nabo bari batangiye kwinjira muri bisi, nabo batangiye kugenda, ndetse n'inyarushishi nabo bagiye, ku buryo bishobora kwira impunzi 2500 zari zinjiye mu Rwanda zifite amabwiriza yazo zigenderaho, zishobora kwira zose ziramutse zishobora kwira bose baramutse bageze mu gihugu cyabo bageze mu gihugu cyabo.
Hariho bamwe muri bo mwavuganye bakubwiye iki nimba mwavuganye?
Benshi twavuganye cyane kuko ubundi n'abantu batinya cyane kuvugana n'itangazamakuru cyangwa gufotorwa, ariko gahoro gahoro uko twagiye dutinda n'urumva kugeza mu gitondo kugeza ubwo wambukaga bajya i Burundi twari turi kumwe twageze aho tusa nk'aho tumenyeranye. Abo abavuye indijwi rya Amerika rero bavuze bati twavuye i Burundi bitameze neza, twavuye i Burundi batwiciye, yemwe batwiciye no muri Congo, ariko nta kundi kuntu twabigenza dusubiyeyo. Mu magambo yabo baravuga ngo aho kugira ngo bazajye mu muriro mbese zabo Imana ntizabakire kubera ko barenze ku mabwiriza y'ukwemera kwabo, bahisemo kujya i Burundi ngo nibashaka bazicirweyo.
Nuko Asumta Kabuye, urakoze rwose, hamubandanye ubikurikiranira hagufi ubwo makuru yacu yo hanyuma uraza kutubwira ibindi. Umenyesha makuru wacu Jean Bosco ndarurinze, nubwo tariko turamutora kuri telefone amaze kudutangariza yuko ku ruhande rw'u Burundi bakiriwe. Turaza kugaruka kuri ayo makuru rero atubwira ica abategetsi babakiriye bavuze naho bagiye gushikanwa, ariko mwomenya ko imiryango yabamwe n'abandi yari yaje kubategera ibyizo mpunzi zeyoboka umwigemeze Biyangenda Kumana. Ni mu makuru yacu igice cy'isaha 12 muze kuba hagufi ya maradio mukanya duca twinjira rero mu kiganiro muri Isanga Cuno Musi wa Mungu.
Tambo chanambiwe kumusa rabi korokota wabamke wambayu kisa kimana nsisa umboho hori nkoisose wazu wambayu kisap kimana nzima umubisha akor kwa nisoni nzajangu shima namba yuyu mubiri wikubitimbeire ninde kukisap kawe Yesu ndakwihaye usumbera umukwe kubera umugeni nesere kurukundo wahuze reka umutima wanjye utere muwawe Ibume ko yawe inembe ko Misema kwibera mu gituza cyawe Uramumbatiye.
Nuko rero nshutse bakunze ibijwi rya Amerika ikaze mu kiganiro muri Isanga Cuno Munsi, aho twashimye guha umurongo umwe muri komura twumviriza muri rya nino kugira ngo mushobore kwifurizanya Pasika nziza, mutubwire nuko muri komura yihimbaza ahatandukanye. Diane Nahazwe niwe muri kumwe muri studio y'indwi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, akaririmbo ka mbere n'inzaja ngushima ka King James.
Gitambo chanambiwe kumusa rabi korokota wapamke wambayu kisap kimana ntisa umboho hori.
Wambere dufite ku murongo wa telefone akaba ari Samuel. Samuel Pasika nziza. Urakomeye. Urakoze cyane, ubutumwa burashitse. utwa kuyurihe ga Samuel
ndabakindi Burundi Bujumbura
pasika ari kwigenda gute ngahe Bujumbura
cyakora umuntu atona kugena shobye kubona aho nashobye kuca nasikira genda neza kuko bantu baramisa mahoro bari kamana kongera kandi kanyu amabandi bicu baronka naho batangiye n'ababuze
Nuko rero Samuel ugatushaka kwifuriza bande yo pasika
kandi ko muri rusange ndayifurije abantu bose bo ku isi abemeye n'abatemera ko ibyo yadukuriye cyangwa ibyo hataka kandi kandi n'abarundi bano wacu amarundi ndayifurije mukuru wanjye ukomeje ndayigaje ndi kibanye cha Tanzania Dar es Salaam hai hai ya rafisanje ya bitukana haya mujinga kwa imana santari ndi nawe mana ya santari hai hai tani sabaje ndivo tabandi
urakoze cyane gose Samuel nawe tukwifurize pasika nziza ngaho ibujumbura mu Burundi
nakoda karibimbo ndabatuye ndiye kariye izayeri mbonye
inde
izayeri mbonye kwa igihe
igihe ka Israela
eh
ino sanki menye muhinga bw'ivyuma ngo araza kugerageza ariko vyanse haca burwanko
nta kibazo
urakoze cyane hariho kandi na David kundi murongo wa telefone David pasika nziza na wewe
yego namwe ndabifurije pasika nziza
uri kwihimbaza gute ga David
Turi kutihumbaza turi mu icengero turi ngiye ko turahimbaza Imana.
Amajahe neza na neza.
Yewe ndi mu ntara cyangwa mu Burundi.
Mu ntara cyangwa mu gihugu cy'u Burundi.
Yego.
Wagiye mu museyo y'umugoroba.
Eh?
Ntiwashimye kuja mu misa ku mugoroba.
Ego ni bogo twa ni kubishengero kandi cyano gushimara.
Nuko rero ugaba ushaka kwifuriza bande hama tukureke ntuhavucegwa iyo misa yawe.
Ndaje kufuriza bene wacu bari Kigali mu Rwanda. So kuri bene wacu ngo birambire kabisa. Namwe abanyamakuru b'Ijwi Amerika mu majyambo.
Urakoze cyane gose.
Abasaba murakoze.
Urakoze abari ngaho mu cankuzo tsinje rya Amerika rero abifurije pasika nziza.
Yego yego.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ikiganiro muri isanga no musi twabahaye akanya nshuti bakunzi mutwumva muri ino ijya n'ino kugira ngo mushobore kwifurizanya pasika nziza. Ariko hagataho igipolisi c'u Burundi kimaze gutangaza kibicishije ku rubuga rwayo rwa Twitter kivuga yuko cakiriye impunzi z'abarundi sinzi ku muntu yoba acicita impunzi mu gihe batahutse bayoboka mu igemeze biyangenda kumana ni nyuma yaho bavugiye ko badashoboye amategeko y'u Rwanda yabasaba yuko bategerezwa kwanza kwiyandikisha bice mu buryo bwa none bakemera bakanacandagwa ico kibavanye mu Rwanda Nacho cabavanye muri Kongo ko naho nyine bari baranse kwandikwa ubundi bahunze bava ku musozi wa Businde uri mu ntara ya Kayanza mu gihugu cy'u Burundi aho basengera aho barahirukanywe amategeko y'u Burundi n'abategetsi b'u Burundi bavuga yuko ibyo bariko barakora binyuranye nayo mategeko nyene mu nyuma baza guhingira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Polisi y'u Burundi ivuga ko yakiriye igihumbi n'amajana atandatu n'abane ni mu gihe ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'abandi aribo bari bahunze
Sema kwibera mu gituza cyawe
ndamumbatije mubikanza byawe mukiza nduhawe na
Rafisi kanzi na Emil kumurongo wa telefone. Emil, pasi kanzi iza?
Ego, pasi kanzi iza na amu.
Rukui himbaza kutega Emi?
Na ikomba, njezu iki mchambe, kata kwa tindire kutasha.
Eh.
Kwa wangu kutangundu kukunu nombiri jiriga Amerika mbabu usomegu sa. So mingurubu sajua za chieko, ali wakumba maduri, ebe likumba kungwana. Na wadamu kumeshoa ku... kutenda yumba ndayumba amazi ndi kuri Facebook ndi kuri telefone ya smartphone
uri kuri telefone ya smartphone uramajahe uri mu Rwanda
mu Buganda
oh uri mu Buganda urahora rero uca uwandika kuri wezitata kaburungu radio ya tuvewa kaburungu com hamutwumvirize bice kuhinga bwa none hama rero nk'amakuru yo kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu urayumva biciye kuri Facebook igihe cy'isa imwe n'iminota 30 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda tuba turi kuri Facebook live
Facebook live murakoze ndoje ndayumvirije kwenyene niko nimeta amariyo murakoze kwa mumpaye akanya ko kwitoriza pasika nziza abona tujye mu Burundi nabo mbese tuba turi kumwe hano ndabaje ndifuza pasika nziza mwebwe nk'abamenyesha makuru bo kujwi rya Amerika Acha nikiriza pasika nziza papa wanjye ari kumwe kirenda iri mu ntara ya Ngozi ku mutumba w'Umasaso na data wacu sinzi nka Saidi n'umutama bita nta maruko n'umukeshuru wiwe yari bita Serafina na Gwasa Dainabo na mushikange yitwa Ngenda Kumana Sharima na mukapapa nawe nyine yitwa Niyokindi basaka na mama wacu yitwa Imusanga
urakoze cyane gose mire ngaho mu Buganda ubandanye wumviriza ijwi rya Amerika
Ego mbora kote kati kini waje naba ni nchiki chisei Bujumbura Imusenyi Dose kabisa mbora kote leka mbunu mwanya wa andi kabisa
Urakoze chani
Na mbora kote na kutu
Trose kandi na Desire Kundi mrungu wa telefoni Desire pasi kanzidza
Ego atwesi
Urikuwe himba za gute
pasi kandi kuhimba za ukatinga mjugu cha Zambia
Urikuwa kura
Egomwe
ari kongera ngo masaha ari imbere urahava uje ku misa no guhimbaza nabagenzi
ya kazi kacu nka korohereza kuko biragoye Egomwe
nuko hamaga Desire ugashaka kwifuriza abande
ndashaka kwifuriza pasika nziza umujyango wanje uri I Burundi cyane cyane umudani wanje Ikwa ibayuba he n'abana banje babiri hariyo Darcina Junior nibage abo tuvukana ibayuba inosa ariho Didas Tunga Boss yaninganye makamba ku mugozi wa Rahabiro komine makamba
urakoze cyane gose Desire ngaho muri Zambia Abarundi n'abanyarwanda muri kumwe n'abashaka kuba bumva ijwi rya Amerika hose ti turayifurije pasika nziza.
Ego yakwese murakoze namwe.
Akarimbo gakurikira kitwa Ibisazi bavuga yuko yarengewe n'ugo rukundo Imana yamukunze ati yamfashe neza ni RV aririmbamo.
Mutima Ridima, mbwire impamvu nimo yatuma ndamuheba. Mutima, Ridima, nanjye nkubwire gihumbi zituma ntamuheba. Nibisazi, yeah, nibisazi, sinahuri impamvu yamfiriye nta namuzi. Imbura ukunda ruburozi, ego nararozwe, kuko se nkimuve nyuma rega narabushwe. Nibaza impamvu ndamwikundira, umwe namabwira ibyo atawundi nobarira. Azi ibisanga byanjye atamuntu n'umwe azi, ariko guma nkunda urukundo rw'ibisazi. Yesu wanjye ni umusuperstar, kadafashe neza ntacyo ngishaka. Pra, simisumari yamugumije ku musaraba, n'urukundo rwamuboshye rukora ndaba.
Arohora umutima wanjye, ubu nguwe neza, akagesha ubuzima bwanjye. Ingera nkunda ibisazi,
reka birarenze
ibisazi. Ingera nkunda ibisazi,
bigasiga ubwenge
ibisazi. Ingera nkunda si ibisanzwe, fashwe neza ntibisigutse, bisanzwe ntagifite ubwoba, amfashe ukuboko.
All things put together for my good. Ibyo mbako byose ntacyo hinduriye nje mood. Ukuna nkunda nibisazi, birantwenza birandenga, umengo ni movie. Oh, narukundo rungana no gupfira uwo wakunze, yarafise byose nta na kimwe yarabuze, asiga byose aza kwisya paru mu
ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga uno munsi twabahaye akanya ko kwipfurizanya Pasika nziza no kutubwira ingene muri komura yihimbaza aho muherereye. Murumva yuko n'uturirimbo Innocent ni kwaravanga imidiho yose, ariko no munsi tuza kwashira mu tw'Imana kugira ngo mushobore kubandanya mujyohegwa niyo Pasika kuba yihimbaza. Turafise na niyo ngabo ku murongo wa telefone. Niyo ngabo, Pasika nziza.
Pasika nziza ni sawa yihimbaza
neza. Uherereye
hano mu Kayanza i Burundi no muri province Kayanza,
amagana he neza na neza.
Hano kurubaho,
kurubaho wumvise yuko abavukanye banyu, wumvise ko abavukanye banyu bahora basengera ngaho ku musozi wa Businde batahutse. Bashitse ariko nta makuru turamenya menshi yerekeye aho bariko baratwagwa bavuye mu gihugu cy'u Rwanda abayobokaze byangenda ku mana. Ni kwitegura mukabakira. Nuko ugashaka kwifuriza Pasika.
Turashima, ndayifurije. Pasika nziza ndayifurije, umwana wanjye n'umugore wanjye.
Yego. Nabo bonyine. Nabo bonyine uyifurije.
Ariyo n'abandi bagenzi na Tarasisi w'ingozi ndanye mpande y'ino provinsi iwacu. Nabo ari mu Jumbura. Na bene wacu bari mu ntara ya Muyinga.
Urakoze cyane rwose, niyo ngabo ugira umunsi mwiza. Inyuma niyo ngabo hariho Nsengiyumva Ikaze, nawe Nsengiyumva na Pasika nziza. Si Pasika nziza, Nsengiyumva. Kumenga ntucangamutse, ntiratangura kuyihimbaza?
Natangiye kuyihimbaza.
Nuko urahehe ga Nsengiyumva kumusaga. Ugashaka kwifuriza bande?
Kwifuriza umubyeyi wanjye ari mu ntara ya Murara. Umuvukanyi wanjye ari mu ntara ya Mwaro nyene. Abavukanyi banjye bari mu Bujumbura.
Urakoze cyane rwose Nsengiyumva, ugire Pasika nziza. Abanyamusaga uti ijwi ry'Amerika rirabafise ku mutima.
Yarabuze asiga byose aza kwisya mpari umubiri asa natwe kubura urukundo rurenze. Sinzi icyo yabonye muri je vuga kuva ngendanye nawe ndemeza yuko atihenze akuzi kurusha uko wiyizi
nivyo tarabona nivyo bitazi
Yaranzuye ndi muzima nyuzuzubwiwe bwiza just yitinyikiza na hoho bamumwiza urukundo gwiwe ntirusaza urunganwe ruragenda urundi rukaza abamuhungira ko bose akabahaza amahoro n'ibyizigiro byakazoza oh ni Yesu mvuga nta wundi ni we yatumye je naririmba singiri wa wundi
Fashe neza Aruhuru mutima wanje Unguwe neza Akajyosha ubuzima bwanje Ingena nkunda
Ibisazi
Ibisazi Ingena nkunda Ibisazi
Bigase lukenge
Ibisazi
Mani shoye Mishiro Mani hamu
Ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri sanga cuno musi turase kandi na Emmanuel Emmanuel ikaze ku jugya America na Pasika nziza
nawe Pasika nziza
urakomeye
nda
muri kwihimbaza gute
turi kunywa kantu nyine
agacayi kamukarucanye
Eh. Kunwa kaskol.
Uri kunwa kaskol.
Eh.
Gakanye.
Eh.
Gakonje.
Ndumva.
Ndumva bavyitwaye mwe neza.
Eh, nta kibazo.
Ukanyoye inyuma yo guja mu misa canke urahava ukubitira mu masaha ari imbere.
Eh, ndavuye mu misa.
Nuko. Ukifuza kwifuriza Pasika nziza abande no musika Emmanuel.
Abantu wa mbere ni mama wanjye abantu bose turi kumwe hano ikaduha ikaduha mu karere ka Nyamagabe majyepfo abantu bari i Musebeya abantu bari i Nyamagabe mu mujyi umusaza uri i Butare bita Gikongoro abantu bari mu Gasenyi mu Isatere abantu bari i Mugano abantu bari ku Buhanda
urakoze cyane gose Emmanuel bandanye igihigwa nako Cascol hamwe na Pasika nziza
namwe mugire Pasika nziza murakoze cyane
urakoze cyane nuko rero nshuti bakunzi turabandanye tubaha akanya murashobora no kubicisha ku ruga rwacu rwa Facebook mushaka ko tubakura naho nyene turahari muraraba kuri VOA radio yacu hama gucyo muturungikire ubutumwa bwanyu ubutandukanye bwa bwo dusoma canke mushaka ko tubahamagara turaca tubandanya twakira amatelefone yanyu mukanya
Sinazamu ijwi ryanjye hejuru mumenyesha iby'ibihe Nafashe n'umwanya ndaguhamagara mumenyesha iby'isarura Mubwire iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibicura byawe Imvurira chagwa muri amihana izuari ya charasa ari kwibihe nibikakumare imbaraga z'umutima kukubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishura byawe
Ejo gy'America Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda macaye ku radiyani nahaje kuri micro Innocent Kimenyi nawe niwe ariko arakira amatelefone yanyu turase kandi na Frank ku murongo Frank Kaze Frank Frank
Frank
Ikaze ku ijo gy'America
Urakoze
urakomeye
Yego
Utwakuri hehe Utwakuye uri hehe
Igitega.
Igitega. Hariko uri kuhimbaza gute pasika ngahe igitega ga Frank?
Eh? Eh? Gafana.
Uri kunwa gafana? Je hai hai zigihe kinini ntavugisha abana ku radio birangyohe cyane ko ndushoye kukuronka ufite imyaka ingahe ga Frank? Imyaka itandatu. Wiga mu kangahe?
Muambere.
Watanguye uburuhuko none bwa pasika?
Ego.
Ucubu kora gute ukora ibiki bitandukanye?
Fasha mama ibikogwa.
Nk'ibiki ga Frank?
Kozi vyombo.
Nukubandanya gutyo hama mwishure naho kazira bigira gutyo nyene ugakerebuka cane gose.
Ego.
Frank ugashaka kwifuriza pasika nziza abande.
Tata hije mama. Tata hije papa. Tata hije jemisi. Tata hije na jomba. Tata hije na tantine. Na viri. Na shada. Na nzungu. Na didi.
None ga Frank, aho sumbari n'abagenzi bako numva ari benshi? Hari mwabo mwigana?
Na Beitra
nawe nyene
nuko na migisha
mutahije none ufise kugira ngo ace yimenya ngira uwo vugo wariwe ntufise abigisha benshi ga Frank?
Ufise abigisha babiri
kandi bose urabatahije. Ngira ngo ubutumwa burabashikiriye. Ubutumwa burabashikiriye biciye ku ijwi rya Amerika.
Urakoze
cyane. Hama ubwire abana bumviriza ijwi rya Amerika ko dushaka ko nabo bazoza barahamagara.
Yego.
Urakoze ugire pasika nziza ngaho igitega Frank. Nuko abavyeyi muri impande y'abana namwibwe murashobora kubahamagarira bakifuriza pasika nziza abagenzi babo canke umuryango wabo, mukaba mufise ka WhatsApp murashobora kutubipa hama natwe tukabahamagara. Ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe.
Abantu benshi bazibagira rya jambo gifatiro zizi wibutsa abasigaye begere ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke wa musozi wera zanzandiko zo kugugura wari wagiura zita ariko kugura urukundo nkigukunda wandikira urwa kabiri ubwire ibyo ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe.
Akaririmbo kitwa Ibihe karirimbye n'umuntu umuririmbyi w'umunyarwanda yitwa Israel kari kasabwe na Samuel, tukibaza yuko gashoboye kumushika kunyota no kumufasha guhimbaza pasika neza. Turabandanya twakira amatelefoni. Hariho na Jean-Marie kaze ku ijwi ry'Amerika. Urakomeye.
Ego prakome.
Uherereye.
Ndere igitega ni kwa Mukirambi.
Mukirambi.
Eh.
Kirambi ni commune Mutao.
Taba.
Komine Taba. Nuko Jean-Marie ugashaka kwifuriza Pasika bande?
Ndifuriza Pasika banya kirandi wose banje. Jeremy Arbitega. Benjamin Wiri. Nadiane. Ninde ko Jeremy. Nakere yo prisiga ni kirandi ndese na vite ngawe ni kirandi.
Urakoze cyane gose Jean-Marie Bire umunsi mwiza.
Ego ndabivuga kabirindo.
Kahe?
Kayirinde ni bita inaka.
Inasho ariko urumva koko twamaze gushira mwaka ibihe sinzi ko duhava turo mu mwanya wo kongera gushira mwaka kandi kiwe mgawo turagerageza tugushe mu twimana tuza kugushika kunyota. Tose kandi na Pascal ku murongo. Pascal ka eze kujugi Amerika.
Murakoze cyane.
Wowe ngo wari wavutse kuri Pasika rero.
Niko babimbariye kuko biragoye kumenya neza na neza igihe umuntu aba yaravutse ariko abavyeyi barabikubwira hanyuma ukabifata gutyo.
Icyo gihe hari Pasika y'umwaka wa kangahe?
Bo hari mu 1984.
Ntiwumva ko amapasika huya janye?
Nimeshi.
Nimeshi, nubyo gushima. Urumva twari kukubwira ngo isabukuru nziza ariko kora ko Pasika itama igwa kuri ya tariki nyene urumva ko atari isabukuru yawe muga ko witwa Pascal ntakunde ka tubigire uko nyene.
Ego tushadufata ibihe bya Pasika ne tukibagira cyane tugasira ku ruhande itariki. Ego.
Nuko Pascal utwakuyuri herera.
Ubunyene mpagaze muri komine Giheta iri mu ntara ya
Gitega
neza ku matumba bita Bihororo.
Hamwe hari abakinyi baninde benshi.
Ni muri zone zihana urubibe.
Ni muri zone
naharya kuko yego hajya kubahita mu kabanza.
Baracaryosha ico gikino none.
Ni baravyoshya cyane ahubwo byari bikwiye yuko matumira kujya Amerika umuntu umwe kugira ngo cyane mukarongika umumenyesha makuru kugira ngo arabe ko into amajwi yabo yoza araca kuri radio vwa d'Amerika.
Ibyipfuzo byanyu turabikorera ko gose reka tuzobishikiriza abatuyoboye hama nabo bagira ico bavuze. Nuko rero Pascal ugashaka kwifuriza Pasika nziza bande uno munsi. Pascal ntitugishoboye kumugumana ku murongo wa telefone tubaza kumwongera kumuhamagara bidakunze nta kundi ariko turabandanya n'ikiganiro muri isanga cuno munsi ikiganiro twugurira amatelefone kugira ngo mwifurizanye Pasika nziza mutubwire nuko miko murayihimbaza aho muherereye makamba atandukanye haba mu ntara haba no mu bisagara bitandukanye byo ku isi yose ibyo byose ijugi Amerika na haidashika mukaba muriko muratwumva mutwandikire kuri Facebook yacu canke naho mutubipe mukoresheje nimero yacu ya WhatsApp ama natwe duheze tuze kubahamagara mwitahirize abanyu iyo nimero yacu ya WhatsApp nari nayibabwiye ariko reka nongere ndayisubiremo ni guteranya rimwe kabiri usa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe.
Tu es tout le monde. Begeri gichaniro Utambi mitambo Kuri wa musozi Andikisha mateka Yivye wizaza Kuri wa musozi
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ikiganiro muri isanga ikiganiro cuno munsi twahaya kanya mwe mutwumva muri rya nino kugira ngo mushobore kwifurizanya pasika nziza aho muri hatandukanye mutubwiye nuko muri ko murayihimbaza muri studio y'indwi muri kumwe na Jewe Diane ni nahazo
Zanzandi kozo kugura Wari wagi urazita Ariko kuguru kundo ngigukunda Wandikiru kwa kabiri Mugiribyo gami kogegereje Witegure umesi bishura gawe ko tumeze nk'ibisu kwa kugijaniro kuko nigiye cyacu gisohoye oh ibihe
Nuko rero nyinubwira nda Papa Francisco mu misa yiwe yahereje uno munsi I Roma yasavye ashimitse yuko abantu basengera ku kwiyunga nyako aravuga yuko abakirisa aho bari kuri no Pasika naho nyene bakwiye gusabira ibihugu bitandukanye bivugwamo intambara yashimikiye cane gose ku gihugu ca Syria ivyo turaza guhava tubigaruka ko hanyuma turafise nsengiyumva kandi nsengiyumva ikaze ku juri Amerika
Ego menda murakoze cyane kumikazi.
Urakomeye.
Ego menda shima kosima.
Pasika nziza.
Pasika ya twese Diane.
Uri kuyihimbaza gute ukayihimbariza?
Icyo no kumbira Diane nuko tumerewe neza cyane kose twibyura twarose agafanta hariho n'abatarose nabo urije kwihangana harabo twahaye ko nabandi nabo tutashoboye guhako nabo bihangana
washoboye kuja mu isaga senge yumva
eje uno munsi ubu tuvugana sinagiye kuko ndindiriye umushyitsi duhava dusangira agafanta mugabo no kubwira Diane imisa yuko yari imeze neza cyane yo mu ijoro rya Pasika kuko imisa yahora imara amasaha abiri ariko iyo misa yamaze amasaha ne n'iminota 45
kwari menshi bashize muduki batahora bashiramo
yane icyo no kubwira hariho umubwirwa wo kubatiza abana bato hamwe n'abakuze hakaba hariho n'abari bakomoje amasakramentu hamwe n'undi mugwi munini cyane wari waje upfa mu madini atandukanye nk'amade abadevantiste abayehova abakizwa abayisiramu n'abandi urumva mugirwa nawo wafashe umwanya muremure wo kubakira kugira babasubize mu ruhongore na cyane cyane mu gusubiziramo kijya gisabisho cyanemera Imana imwe rudende
aho hari muri paruwasi ya Hega nsengiyumva
ni paruwase sandwe sengeramwo iri ngaha anye mu Kanyosha iparuwase yitiriwe umweranda paruwase paruwase yitiriwe mubyeyi w'ikigongo paruwase mubyeyi w'ikigongo ngaha anye mu Kanyosha ari naho sandwe ndirimba je
nge numva warabishoboye
cyane kose byari ibintu bicyoje cyane byane no kubera utari uhari ngurabe
eh urazura cuzura turunga ikintu two dufoto tuze turirabira
eko nzahora ndatubarunga ikintu
nuko rero nsengi yumvuga ashaka kwifuriza pasika nde
cyano ubwira Diane urakoze cyane ubwa mbere nkajewe nk'umuntu w'ingendanyi yijwi rya Amerika ndifurije pasika nziza ingendanyi ziradio ijwi rya Amerika kuko ndazi ziriho ku isi mu bihugu bitandukanye hama nkacha nifuriza pasika ingendanyi ziri imbuye si ingendanyi z'ijwi rya Amerika ziri imbuye aho bita kwa Karoli fatukuru hamwe n'ababyeyi wanje bofre wanje ababanyi nshuti n'abagenzi hamwe na korale ndirimbamwe yitwa korale Sainte Cécile
urakoze cyane gose nsengi yumva bandanye wiryoherwa niyo pasika yawe
Diane cyo no kubwira uze kunyifuririza pasika umubyeyi ntuze nyenje n'imba yaje ngaho ku kazi
turashikana ubutumwa
yego
urakoze cyane gose
ndabashimiye cyane
cyose kandi na Harushimana kundi murongo wa telefone kaze Harushimana
yego murakoze
pasika nziza
mbanze gushimira cyane bakoze bo kuri Amerika
urakoze cyane
murakoze ko mumpaza akanya n'ubwa mbere n'abarondera n'ababuze
na rumva iryo rero ni pasika tukugiriye
yego murakoze n'ukuri
hariho benshi
pasika nziza
urakoze cyane hariho benshi babandika ugasanga umuntu turamuhamagaye ntari impande ya telefone yiwe ugasanga telefone ntiziri ko ziracamwe ariko n'ukuri ubutumwa bwanyu bwose tuba tubona kandi ntawe uhamagara canke yandike ngo tureke kumugerageza
yego murakoze cyane
Nuko Harushimana uherereye
pasika nziza cyane cyane ahanini gisengero cy'Imana manga nifuza pasika nziza abarongozi ba za pasiteri nifuriza pasika nziza korali nsanzwe ndirinda mbamo yitwa Kunyange manga nifuriza pasika nziza umuryango wanjye wose uko n'abakorali Mangira nifuriza pasika nziza hari umupolisi akora ibikorwa by'Imana kuri Bujumbura yitwa Ahimpereye Jeremy Mangira nifuriza pasika nziza bashiki wanjye bose abari mu cyankuzo witwa Korotirida n'umuryango wiwe wose nifuriza pasika nziza umuryango wanjye wose uba mu Kayanza
urakoze cyane Harushimana ubandanye uryoherwa rero n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika kandi ukomeze ugire na pasika nziza aho uherereye
nuko murakoze tuzadusubiye
mukisabwawe aho muramisha ubugingo bwanjye namenye ko ari wowe mutanga bugingo namenye ko ari wowe wo kwiringirwa ngira nti nyagasani mana mubyeyi wanjye Horana nanje undinda munambwe zanje gufiti ituro akiro mutima wanje uwawe na uwanje
data uhora nitsinzi wambere yumucho mumishima Nyagasani mana mubyeyi wanje uhorana nanje undinda mu ntambwe zanje ngufitiye turo akina umutima wanje
ta umunani turaza gusozera ikiganiro muri sanga cuno munsi hari du telefone ariko turacamo na cane cane mu gihugu c'u Burundi ariko turakomeza tubandanye akarimbo kari aka Jules Sentore kitwa warakoze nyagasani warakoze mana muri iyo minota rero umunani turagerageza twakire abenshi bashoboka kuko tubonamo ni benshi muri ko muratwandikira ariko amatelefoni akagorana ya niyo ngereho twumve ko icamo niyo ngereho aga telefoni kiyo nituriko turamwumva Jogi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga n'umusi twaguriye amatelefone kugira ngo aho muri mushobore kwipfurizanya pasika nziza muyipfuriza abanyu mu miryango itandukanye Turafise Paul kumurongo wa telefone. Paul ikaze. Paul?
Oui.
Ikaze kujugi Amerika. Napasi kanzidza.
Tuweke kwenye itangi.
Urikuwa himba za guti.
Kwa 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 hewa brema, tuwa rasikia tuni wanige difungo, wakandi kwa kome, ni mjango.
Urihe higa Paul.
Ewe, mbrele ye mkiri undu.
Ama jaha ineza na neza?
Ewe, kema antega, presizema, wakulime, charwa.
Nega. Nuko rero umwana rose utwo mweza kubyo musangira nabandi kuri no pasika. Mwara amaze kuronka ivyo mukura mu mirima musangira n'abagenzi banyu kuri pasika.
Kubera ko bimwe bimwe usanga tuyifise ijimbugwa cyane cyane ibijumbo. Biharage usanga hari ababibicaga ubutegya cyane cyane agasogoro. Ifate ibiharage bikuze tugacako imboga. Tukashira ko tuvuta tukadukaranga neza hama tugafungura n'abagenzi idukomeze turahimbaza ipasika neza cyane.
Nuko gashaka kwivuza pasika abandi uno munsi.
Uyu munsi nkaba no kwifuriza pasika nk'abantu tutari kumwe cyane cyane nk'umuntu witwa Ndeyimana Rezariye. Tutari kumwe ngaha muhira ari yarashyushye ari Mahama. Hariho n'undi mufurere yitwa Nsengiyumva Feridina ari i Kigali. Hakaba hariho n'uwo bitwa Nasenti ari ngaha i Musha.
Urakoze cyane rwose Paul, ugira umunsi mwiza.
Yego, namukiye umunsi mwiza cyane.
Akaririmbo ni Shira mu gahogo ka Chorale Saint Dominique, chorale irimwo urwaruka rutari ruke, irimbira mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi. Ako karirimbo Shira mu gahogo kari mu rukurikirane iyo chorale yasohoye rwitwa Ndemeye. Nuko rero ncuti bakunzi bijwi rya Amerika n'unga haduce tubatura bangiriye ibiganiro byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwakoze mwebwe mwari kumwe natwe, twongere twifurize no pasika nziza. Turaza kongera igihe c'isaha 12 mu makuru azobagezweho. Muri iyo makuru haza kuba harimo amakuru y'impunzi z'abarundi bayo kumwigemereze byangenda ku mana bamaze gushika ugataka ku Burundi. Ni nyuma yaho barahiye bakarenga ko badagenda byandikishije bice muhinga bwa none bari mu gihugu cy'u Rwanda. Ico cabakuye mu Rwanda naco cayica bakuye muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Turongera saa 12. Idiane nahazwe mwari kumwe muri kano kanya fatika nije na Innocent Kimenye yegeranije amajwi hamwe na Engineer Zunia yashikanya hiwanyu. Twempituti mugire pasika nziza.